Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192. Mu Rwanda tugasamiranira na kuri FM ijwi rya Amerika 104.3. Habari Uganda mu karere ka Kisoro mwiriwe gute muratwumva atankumanzi kuri FM 88 n'9 ya radio ijwi riyobora ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diane ni nahazwe ndi muri studio ya 5 ijwi rya Amerika. U Rwanda rwiyamirije indege intambara ya Kongo yaguye ku kibuga c'indege ca Rubavu, ico kibuga kiri mu ntara y'Uburengero.
Kirero na kindi gikorwa gikomeje cyo kwiyenza ndetse kikanavuguruza ibyo za Repubulika ya Kongo yarutse kuvuga mu magambo yavuga ko ashaka inzira y'amahoro, ko ari byo agamije, ntabwo ashaka inzira y'amahoro ngo ukore bimwe nyine ibyo bikorwa by'ubwiyenzo.
Alain Mukurarinda ni icegera cy'umuvugizi wa Leta y'u Rwanda, muramwumva handi hato mu kiganiro kirambuye. Igoma mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ingendo zo mu kirere zarahagaritswe kuva mu gatondo kejo wa Mungu. Ufaransa na Canada vyarungitse muri Tanzania abajejwe amatohoza y'impanuka z'indege kugira ngo batohoze kucate indege yakorotse kwa Mungu igahitana bababa 20. Indi nshuro nshasha y'ibiganiro hagati ya Leta ya Ethiopia n'abaserukira intara ya Tigray yatanguye no munsi kuwa mbere ku murwa mukuru wa Kenya i Nairobi. Hano makuru yose duce ku masonga turayarambura mu kanya sase muri hafi y'amaradiyo yanyu. Nongere ndabahikaze nshuti bakunze bijwi rya Amerika, reka makuru tubafitiye muri kano kanya tuhere ku mugabane wa Afrika. Ibihugu by'Ufaransa na Canada byarungitse muri Tanzania abajeje amatohoza y'impanuka z'indege ni nyuma y'insanganya y'indege yahitanye abagera kuri 19 ejo ku munsi w'Imana. Ibindi kuri no nkuru turabaze na mugenzi wacu Fideni Yongavu.
Indege itwara abantu yagize isanganya mu kiyaga Victoria ku munsi w'Imana yahitanye abantu batari munsi ya 19. Yariko igerageza kururukira ku kibuga cy'indege cya Bukoba. Iyo ndege yaguye mu mazi y'ikiyaga Victoria mu gihe hari igihuhusi n'imvura y'isegenya. Umuvugizi w'ikigo kijejwe amatohoza y'impanuka z'indege mu Bufaransa yatangaje ko carungitse muri Tanzania umugwi w'abajejwe amatohoza. Umushikiranganji wa mbere wa Tanzania Kasim Majaliwa yamenyesheje ko abajejwe amatohoza batanguye kuraba ukwene ibintu byagenze. Abahinga batangaje ko menshi mu masanganya y'indege atumwa n'ibintu bitari bike mu bifata amezi atari make kugira bimenyekane neza. Hisunzwe amategeko mpuzamakungu abayoboye itohoza ryahabereye impanuka boba barimwo abaturuka mu Bufaransa aho indege yatunganirijwe hamwe na Canada aho imoteri zayo zakorewe.
Ini nshuro nshasha ibiganiro hagati ya Leta ya Ethiopia n'abaserukira intara ya Tigray yatanguye no munsi kuwa mbere ku murwa mukuru wa Kenya i Nairobi. Fideni Yongabo, abitabiriye ivyo biganiro ni bande, hama bikaba bigamije iki kuri ino nshuro?
Ivyo biganiro muri Kenya birimwo abasirikare bakomakomeye ku mpande zombi hamwe n'abayoboye abandi mu biganiro vya politiki. Ivyo biganiro vyitezwe kuba birimwo ukugene amasezerano yashyizweko mu ndwi iheze muri Afrika y'Epfo yo kubahirizwa hamwe no gusubira kuronsa imfashanyo n'ibintu ngenderwako abanyagihugu baba mu ntara ya Tigreya. Umutegetsi amenyera ibiganiro hagati ya Leta ya Ethiopia n'abaserukira intara ya Tigreya atashatse ku izina ryiwe rimenyekana kubera atararekuriwe kuvuga ku mugaragaro yamenyesheje ko vyitezwe ko ivyo biganiro bihagarikiwe na Leta ya Kenya birangira ku munsi wa gatatu. Yatangaje ko uburyo bwo guhanahana amakuru hagati y'impande zombi buza bwarashyizweho kugira ntiyabe kutumvikana ku bijanye no guhagarika intambara. Mu bafasha muri ivyo biganiro harimwo ubuserukira umuryango w'umwe bwa Afrika Urusegun Obasanjo, Uhuru Kenyatta yahoze ari perezida wa Kenya hamwe n'abasirikare b'intwazagabo bo muri Afrika y'Epfo na Kenya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ishyirahamwe IGAD biri muri ivyo biganiro kaburorerezi. Mu mpera z'indwi irangiye, umutegetsi ayoboye abandi mu biganiro ku ruhande rwa Leta ya Ethiopia Redwan Hussein yabwiye abaserukira ibihugu vyabo ko ivyo nonekaye mu ntambara ari vyinshi cane. Yasiguye ko umushikiranganji ajejwe ikigega yatangaje ko igihugu kizokenera hafi y'imiliyaridi 20 y'amadolari kugira gisubire kwiyubaka.
Tuje tubandaniriza muri Misiri ari kuhabera inama mpuza makungu igira 27 kwihindagurika y'ibihe. Iyo nama izwi ku izina rya COP yatanguye uno munsi kuwa mbere. Umunyamabanga mukuru w'ishyamwe mpuza makungu ONU Antonio Guterres yabwiye abayirimwo ko ategerezwa guhitamwo gukorera hamwe canke kuja mu kaga gakomeye. Fide Niyongabo arabandanya nino nkuru.
Ivyo Guterres yabitangaje mu gihe abasekuru ma leta y'ibihugu bitandukanye vyo ku isi bazohura mu kiringo c'indwi zibiri mu biganiro bigenewe kwiheza kugena makungu yo kwirinda ingaruka zikomeye cyane zihindagurika ry'ibihe naho asamajwe muri iki gihe n'ingwano muri Ukraine n'ibiciro biri hejuru cyane by'ibifungurwa n'amasoko ntanga nguvu. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres avuga ko makungu afise guhitamwo gukorera hamwe ngo canke gahona. Yasabye ko haba amasezerano hagati y'ibihugu bitunze kurusha ibindi ku isi n'ibikenye kurusha ibindi ku isi. Amasezerano yobagenewe kwihutisha kubona ko ibihugu bikenye kurusha ibindi bishobora kugabanya imyuka yonone ibidukikije hamwe no guhangana n'ingaruka z'ubushuhe bukomeye buza bwaribonekeje mu bice bitandukanye byo ku isi. Guterres yamenyesheje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa ibihugu bibiri bikomeye kurusha ibindi byo ku isi mu byerekeye ubutunzi bitegerezwa kugira uruhara rukomeye cyane mu gutuma ayo masezerano aja mu bikorwa. Naho ibiganiro byerekeye ihindagurika ry'ibihe bimaze imyaka itari mike biba, nta ntambwe ziboneka ku byerekeye urugamba rwo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe zirashikwa ko. Amenyesha ko ibihugu vyikwega canke bikagonanwa ku bijanye no gufata ingingo zikenewe.
Fideni yonga watu kushimile kwa makuru ya sawaduteguli ukawuhirize kudushikiliza na ya ndimusha wakongira kuimva muche kuri wezi tatu akaburungu radio atuwe wa akaburungu kom adresi ya atu ya YouTube, Instagram, Facebook na Twitter ni VOA radio ya atu mukanya duchatuza mukarele kiwi ya gabigati. Aya mukarere k'ibiyaga bigari turahera ku vya Kongo n'u Rwanda aho Leta y'u Rwanda yamirije igikorwa yise icagasomburutso cakoze na Republika Demokarasi ya Kongo. Ivyo vyabaye inyuma yaho indege ntambara y'ico gihugu yaje ku butaka bw'u Rwanda ku kibuga c'indege ca Rubavu kiri mu ntara y'uburengero bw'igihugu. Ibindi kuri ino nkuru turabeze umenyesha makuru wacu mu Rwanda Gloria Tuishime.
Mujyumuka mubi ukomeje kuvugwa hagati y'ibihugu byombi aho Republika ya Demokarasi ya Kongo ishinje u Rwanda gufatanya n'umutwe wa M23 kurwanya ingabo za FARDC. Uyu munsi mu masaha ya mu gitondo nibwo guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko indege ya gisirikare iri mu bwoko bwa Sukhoi 25 mu buryo butemewe n'amategeko yaguye ku butaka bw'u Rwanda ku kibuga cy'indege cya Rubavu. Mu itangazo ryasohowe na guverinoma, u Rwanda rwamaganye iki gikorwa cy'ubushotoranyi cyakozwe na Kongo. Ivuga ko Kongo yemeye byabayeho. Avugana n'ijwi rya Amerika, umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda yavuze ko ibikorwa by'ubushotoranyi bikomeje gukorwa na Kongo bivuguruza ibyo perezida w'iki gihugu amaze iminsi avuga ko igikenewe ari ukwasha kw'inzira y'amahoro.
Hari ibikorwa byo kwiyenza bigize mu guhohotera abanyarwanda bakabivuga cyangwa se abakongomani bavuga ikinyarwanda cyangwa se umuntu bakeka ko asa n'umunyarwanda. Kera rero nacyo ni igikorwa gikomeje cyo kwiyenza ndetse kikanavuguruza ibyo perezida wa Repubulika ya Kongo aherutse kuvuga mu magambo ye avuga ko ashaka inzira y'amahoro, ko ari byo agamije, ntabwo wagushaka inzira y'amahoro ngo ukore kumwe ibikorwa by'ubwiyenzo.
Alain Mukurarinda kandi yavuze ko nubwo Kongo isa n'idashaka guhagarika ibikorwa by'ubushotoranyi, u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu bikomeje gushakisha umuti w'iki kibazo binyuze mu biganiro.
Inzego zibishinzwe ziravugana, ejo mwabonye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga i Rwanda, kandi intumwa zitandukanye zirajya mu bihugu bitandukanye, i Bujumbura cyangwa se no muri Kenya n'ahandi i Rwanda. Ni muri ubwo buryo rero abantu bakomeje kuvugana, kandi mu ndibuka y'uko ambasade zidafunze bivuga yuko inzira zo kuvugana ziracyahari.
Twongeye kubaza uyu muvugizi wa guverinoma uko u Rwanda rwabyifatamo mu gihe ibikorwa by'ubushotoranyi biramutse bikomeje. Nuko yadusubije
ubu itangaje ibyo guverinoma y'u Rwanda yabayatangaje ibyo byakorwa. Ubu ngubu ntabwo turabireba, wabonye ko indege yaguye guverinoma y'u Rwanda ikabivuga ikabimenyesha guverinoma y'u Rwanda indege ikabyemera. Iki ni igikorwa kiba gikozwe kandi kiganisha mu kudatuma imitwe ikomeza gushyuha.
Bamwe mu baturage baturiye ikibuga cy'indege cya Rubavu nabo bakimara kubona ibi byabaye baravuga ko bahinze umushyitsi, bakaba bafite impungenge ko igihe icyo cyose bakicwa.
Kasa tugeze ubwo birabaye tugira ubwo twa turi hafi y'ikibuga cy'indege. Cyari tubona ni ya gisirikare yo n'idarapo rya Kongo. Yagi twese turakangarana turirukanga tuzo turi kujya gushimira kurebe bibaye. Tugeze ubwo turabadutiwe n'ubwo ningiri sasi zanyigiye kuduteramo. Twese turihinda bamwe dutangira kwihisha. Abigenzi tukana ruku kubaho gucyo gusa tugategereza biraba se.
Ibanye mayi koko iki cyumweru amakuru ava muri Kongo yavugaga ku kibuga cy'indege cya Goma kiriwe gifunze umunsi wose hitegurwa indege z'intambara zagombaga kugera muri iki gihugu guhangana n'umutwa M23 mu ijambo yagejeje ku gihugu kwa kane w'icyumweru gishize Perezida Felix Tshisekedi yavuze ko uyu mutwe ufashwa n'u Rwanda mu basirikare n'ibikoresho rushaka imitungo kamere yavuze ko mu gukemura ibibazo Kongo irimo yari ifite amahitamo abiri diplomasi cyangwa intambara umujyanama wa Perezida Paul Kagame mu bya gisirikare n'umutekano General James Kabarebe aheruka kuvuga ko ubushotoranyi butahita bushora u Rwanda mu ntambara nyuma y'imyigaragambyo y'abanyekongo bakomeje gutuka u Rwanda no gushaka kwinjira ku ngufu yashimangiye ko mu ntambara utoranyira uburwane n'itari uburwane ariko ugashyiraho akagoza umwanzi atagomba kurenga tuyishime Gloria ijwi rya Amerika mu karere ka Rubavu
Gloria tuyishime tugushimire tukiri kuri no nkuru nanone igoma mu ntara ya Kivu ya ruguru ingendo zo mu kirere zarahagaritswe kuva mu gatondo kejo wa Mungu umenyeshamakuru mushasha w'ijwi rya Amerika Jimmy Shukrani araduha inkuru y'imvaho
Mu itangazo ryashyizwe hagaragara kuri uyu wa mbere Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeye ibikorwa byakozwe n'ingabo zayo FRDC aho indege yayo yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 yaguye ku butaka bw'u Rwanda kuri uyu wa mbere Leta ya Kongo yatangaje ko ikomeje kurinda ubusugire bw'igihugu kandi ko itagambirira na rimwe guhungabanya umutekano w'igihugu cy'abaturanyi cy'u Rwanda iryo tangazo rije nyuma yo gufungwa kw'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cyo mu mujyi wa Goma nyuma yo gusesekara kw'indege z'intambara izo ndege za gisirikare zikimara kugera ku kibuga cy'indege hahise hakorwa igerageza ryo mu kirere aho ebyiri muri izo zazengurukaga hejuru y'umujyi wa Goma igihe kingana n'isaha yose mbere yo kugaruka ku kibuga mu gitondo cya kare cyo kuri wa mbere ubuyobozi bw'ikibuga cy'indege cya Goma bwatangaje ko nta muntu n'umwe wemerewe kwinjira imbere mugihe n'abapolisi baharindaga bose basowe bajyanwa ku buyobozi bukuru bw'umujyi kuri ubu abasirikare bashinzwe kurinda umutekano wa perezida nibo bonyine barinze ikibuga cy'indege no mu nkengero zaho ubusanzwe ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyakira kompanyi zirenga 40 zitwaye abagenzi aho barenga 1000 ku munsi bakora ibikorwa by'ubucuruzi mu mahanga bakirwa buri munsi kuri iki kibuga bamwe mu bagenzi twaganiriye nabo bavuga ko babangamiwe n'iki cyemezo cyafashwe n'ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru cyane cyane ko byabaye impamvu nyamukuru yo kudindira ku bucuruzi bwabo aba basaba leta ya Kongo kwisubiraho igafungura ikibuga cy'indege bityo bagakomeza ibikorwa byabo ibigaragarira amaso nuko ingabo za leta ziteguye bidasubirwaho kujya mu ntambara yimbitse n'abarwanyi bayo mu 23 barwanya leta M23 yamaze kwigarura hafi duce twose twa teritwari ya Rucuru ndetse n'ahandi henshi yamaze kugera ubuyobozi bwabo nyuma y'imirwano ikaze yabahuje n'ingabo za Congo FARDC ubu bigaragara ko zirimo kwikusanya bishoboka mu kugaba ibitero bikaze kuwo mutwe tubamenyeshe ko ibi bibaye mu gihe leta ya Congo ikomeza gushimangira yivuye inyuma y'u Rwanda rutera inkunga abarwanyi bayo mu 23 ibirego leta y'u Rwanda itemera na gato leta ya Congo ntiragira icyo itangaza ku byerekeye indege ziri mu mujyi wa Goma kuva mu gitondo cyo kuri iki cyumweru Jimmy Shukrani bakomera ijwi rya Amerika igoma
Jimmy Shukrani bakomera nawe turagushimiye tukivuga rero iby'umutekano wa Kongo mgenzi wacu Eloge Willy Kaneza yadukucukumburiye ino nkuru y'abarwanyi bava mu Burundi barwanira mu hari w'abarwanyi ubutegetsi bwa Uganda wa ADF urwanira cyane cyane mu ntara ya Ituri hudi mu buseruko bwa Kongo muri abo bagwanyi harimo n'abarwanyi b'abapasoni reka tumuhe akanya atugire ku muriri w'ino nkuru Eloge Willy Kaneza
Abakenyezi bamaze iminsi bakurwa mu byara z'abagwanyi ba ADF bari mu duce dutandukanye tw'intara y'Ituri na teritwari ya Beni iri mu ntara bihanura ubibe ya Kivu y'uburaruko mu burasirazuba bwa Kongo nyene baturuka mu bihugu bitandukanye birimo Burundi, u Rwanda, Uganda na Kenya n'ibindi bihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko ya Seni hembe rya Afrika nk'uko umuvugizi wa Sokolade umugambi wo gutuza imirwi y'inyeshamba muri Ituri yabitwemereye kuri telefone Abafatwa cyangwa bakizwa n'ingabo za Kongo hamwe n'iz'Ubuganda zishyize hamwe kugira zituze umurwi wa ADF urwanya ubutegetsi bwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni w'Ubuganda bari mu idini rya Islamu nka bose bavuga ko bisanze mu mashamba y'icyo gihugu babeshwe n'inshuti abagenzi cyangwa abandi basangiye ukwemera ko barabe mu masengesho abatari bake nka Ashura Kasim aturuka mu buraruko bw'u Burundi bavuga ko basa n'abavuye urwotera izuba
Profesa Kirundo Mungu amefichizia kumajirishi walikuja wakagombana njoo kuniokoa nikatoka niko mzima nilikuwa naishi
Nza mu ntara ya Kirundo Imana yaciye kwa Filikare niyo bankijije nari mbayeho nabi cyane ikindi yadishinga ubu no gutaha muhira ndare kwabona sizize bakiriho hari nabandi benshi bakigorewe mu mashamba nimutinye muje kubasaba
ko bakenye
kwa abantu nza ndulizara twiri watugenda hari bose mufashe cyane
saidia sana sana
umugore wundi nabaturuka muri Kenya hafi y'umupaka wa Uganda yemeza ko nyina muvyara ariwe yamushutse amujana muri ADF
wanajita wote waislamu wanajita waislamu itambe waislamu just hivyo tu like that kusafini wakati ndege imepiga mji
na bose yita waislamu bavuga ngo ni kambi y'abaislamu iyo haje bitero z'indege twimuka tuva mu muji tuja mu wundi n'amaguru yewe abasirikare bansanze aho ndi bibaza ko napfuye baca barantabara baza kumbura ntibandashe barambaje gusa ko ndi impore bantegeka kubakurikira nuko narokotse ndashima imana
nimepona na nashukuru sana
Nicolas Sharon yatubwiye yemeza ko n'ababyeyi bajana n'abana babo abandi bakibarukirayo bamwe muri bo basiga abana ku ngoyi ku munsi wa gatanu w'indwi heze perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yishimiye kubona ibihugu bya EAC muri kino gihe arongoye biriko birungika ingabo mu burasirazuba bwa Congo gutuza imirwi y'inyeshyamba harimo na ADF yemeza ko abakongomani bafitiye icyizere izo ngabo z'umuryango igihugu cyabo giheruka kujamwo
Kingine kinachofurahisha ni kwamba nchi mbalimbali kwa jumuiya wameanza kutuma majeshi yao Kenya, Burundi, Uganda, huko na tuko tunasaidia.
Ikindi mbara ni uko ibihugu byinshi by'akarere byatanguye kurungika ingabo Kenya, Burundi n'Uganda niyo turi kandi turiko turafasha turamaze kubona ko abanyagihugu ba Congo bafitiye icyizere ingabo za EAC turabibona ko bizera ingabo z'u Burundi na Kenya bari batanguye gusabaza bati niho Kenya itarungika ingabo turashimira nyakubahwa Perezida Ruto yaciye arungika ingabo byihuse kugira zije gufasha niko yashikirije yakira wahora twara Kenya uhuru Kenyatta ubakaba ari umuhuza mu matati ya Congo ADF n'umuhari w'inyeshyamba uvuze amahame yafatiye ku myumvire y'intagondo za Islam uwo muhari wigeze gufatwa nka Al-Qaeda muri Afrika yo hagati mu bitero wagiye ubwaba amaze uwo muhari w'intagondo za Islam ku isi ukabyitirira uwo muhari washinzwe mu 1995 wagizwe n'ishengero katolika kumaze kugandagura abasivile barenga 600 kuva mu mwaka wa 2013 ku butaka bwa Congo mu gishyirahamwe do Kivu Security Tracker ry'Abanyamerika rivuga ko abagwanyi ba ADF birahiye abantu barenga 1200 kuva mu mwaka wa 2017 kuri uyu wa muhungu Perezida Yoweri Museveni yavuze ko umwanzi ari we ADF yahungiye mu tundi turere atahora koreramo inyuma yo gusugerezwa ariko yongera ko ati Izo mpumva zikoritera bwoba zirengagije yuko mukanyi sase dushobora kuzirimbura dukoresheje ibisasu bishika kure. Eroje wika neza ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika turacabandanya n'amakuru no mugoroba turagaruka mu Rwanda aho urwego rujeje gutohoza ivyaha ribi mu mpfunyapfunyo ruvuga ko rwataye muri yompi Gwataye mu mvuto mu mpera z'indwi iheze umugore w'umumenyesha makuru witwa Nsengimana Théonestre umufasoni akabaye yitwa Umwali Chantal mugenzi wacu Asumta Kabuyi yadukurikiraniye izino nkuru
Mu kigano umuvugizi wa RIB yahejwe rya Amerika yasobanuye ko umugore wa Théonestre Nsengimana yatewe muri yombi kwa gatanu w'icyumweru gishize mu mpera z'iki cyumweru hari amakuru yari yatangiye gucicikana ku mbuga nkoranyambaga ko uyu washakanye na Théonestre Nsengimana yatawe muri yombi agiye gusura umugabo we ufungiye muri gereza ya Mageragere muvugizi wa RIB Murangira Thierry yasobanuye ibyaha uyu mugore akurikiranywe
akekwaho icyaha cyo guhimba guhindura inyandiko no gukoresha inyandiko mpimbano icyaha akekwaho yagikoze ubwo yahinduraga message ya RBC igaragaza ko umuntu yipimishije COVID-19 akayerekana igihe yaragiye gusura umuntu ufungiye muri gereza ya Nyarugenge izwi nka ku izina rya Mageragere akagaragaza ko yipimishije kandi mu by'ukuri atarigeze yipimisha
ayo makuru yavugaga ko yafashwe kuko yaragiye gusura umugabo we
ibyo ntaho bihuriye kuko ibikorwa we yakoze nawe ubwe arabyiyemerera
Ribu ivuga ko uyu mugore wari kumwe n'umwana yarahetse afungiye kuri station ya Rwezamenyo mu karere ka Nyarugenge mu giperereza rigikomeje. Murangira avuga ko kugeza ubu burenganzira bwe n'ubw'umwana bwubahirizwa. Hari umunyamategeko wavuga n'ijwi rya Amerika utashatse gutangaza amazina ye, wavuze ko umwana utarageza imyaka itatu afunganwa na nyina. Bivuga ko uyu mwana atarageza ku mwaka avutse. Umugore wa Nsengimana afunzwe mu gihe Nsengimana nawe yafashwe mu kwezi kwa cumi umwaka ushize akurikiranyweho ibyaha bikorerwa kuri interineti. Yafashwe ari kumwe n'abandi bantu bo mu ishyaka rya Darif Umurinzi riyobowe na Victoire Ingabire barimo Siromana Sylvain, Rucubangana Alexis, Hagengimana Hamada, Ndayishimiye Jean Claude n'Uwatuje Joyeux. Ubushinjacyaha bashinja kuba mu mugambi wo gutangaza no gusakaza amakuru y'ibihuha agamije gukurura inzangano no guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda. Abumvise itabwa muri yombi ry'umugore wa Nsengimana bahitaga bibaza uko aba bana bazabaho. Uyu ni umunyamakuru Melchior Kayiranga ukorera Bwiza.
Kuba umugore n'umugabo baba basonzwe ibyo no kuba ari abanyamakuru batari abanyamakuru ikibazo gikomeye pe kuri ubu nawe utabibaza uwo muryango ubayeho gute, abo bana barabaho gute, uko burya niyo umugabo asonzwe tuba tuvuga ngo umugore abaho gute? Gusa n'utekereza abana barakurayo ubwo burere barabaho gute? Nintu ushobora kumenya ubuzima bwabo bwa buri munsi niba ari abana bigaga abatiga se wenda bato, kuko byanavuzwe ko umugore yigeze kubyara nk'umugabo amaze gufungwa. Ushobora kwibaza gute abo bantu bashobora umuryango nyine usigaye urabaho gute?
Itabwa muri yombi ry'umudamu wa Theoneste Nsengimana ryahuriranye n'umunsi u Rwanda ndetse na Afurika muri rusange bizihije umunsi mukuru w'itangazamakuru. Cleophas Barore uyobora urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC twamubajije icyo bitegura gufasha uyu muryango nk'urwego rw'abanyamakuru bigenzura, ariko avuga ko bibabaje kandi ko nta kintu bakora kuko uyu mugore atari umunyamakuru.
Kumva umugabo, kumva n'umugore bafunze ni ingorane. Amategeko ngira ngo ntajya agira bene izo mpuhwe zo kuvuga ngo sende dutwara umugabo tugatwara n'umugore biri bugende bityo. Rero twebwe turi bukore nk'urwego rw'abanyamakuru bigenzura twe tugendana n'ibijyanye n'umwuga. Umuntu yari mu kazi ke yagatunganyije cyangwa atagatunganije ahuriramo n'ikibazo runaka isakeneye ubwunganizi mu mategeko, ariko icyo akeneye twashobora kumufasha yatwiyambaje na kubika dufite ayo masezerano. Ayo masezerano ntari ashobora kugera ku kibazo cy'umugore we birababaje, ubwo abantu bamusura bisanzwe nk'abaziranye nawe, ariko twe nk'urwego ntabwo mbona ko kuvuga ngo umugore nawe baramufashe kubera amakosa runaka ngo ari umusi irakora iki, ntacyo ngo turi buze kubikoraho.
Icya madamu mwara kurikiranyweho kiramutse kimuhamye yahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka itanu ariko kitarenze imyaka irindwi. Ni hazabu ya miliyoni eshatu ariko atarenga miliyoni eshanu cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi, tugu kengurukire. Reka rero tuve mu Rwanda duce tuza aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho abanyagihugu baho bafise impungenge kw'amatora yabo yo kuri ejo aho bukera kwa kabiri ashobora kuzobamo utunenge n'ibibazo by'umutekano. Inzego zibishinzwe zo ziragerageza kubahumuriza. Murabyumva buri no nkuru twateguriye na mugenzi wacu Thomas Kamirindi asanzwe akurikiranira na hagufi vy'amakuru ya Amerika mu gisata c'ikirundi n'ikinyarwanda kujuri ya Amerika.
Uko amatora yagendaga yegereza niko n'amakuru atari yo kandi adafite gihamya yagendaga nayo aba menshi cyane buri munsi, ahanini ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Inzego z'umutekano zivuga ko imbuga nyinshi zavutse ziyita iz'Abanyamerika, nyamara mu by'ukuri ari ibihugu bihanganye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko Uburusiya, Ubushinwa na Irani biziri inyuma. Zikwirakwiza impuha kw'amajwi azibwa nk'uko byagenze mu 2020 nyine nk'uko babivugabo kw'amatora adashobora kwizerwa cyangwa se ko demokarasi ya Amerika ari baringa idakora na gato. Izindi ziba zigamije guca intege abaturage batavuga icyongereza kugira ngo batajya gutora. Imbuga nkoranyambaga zisanzwe zizwi nazo ziracikwa zigahitisha amakuru atariyo. Nk'uko kaminuza New York ibyerekana mu bushakashatsi iherutse gutangaza, Meta nyina wa Facebook na Instagram, Twitter, TikTok na YouTube ntizafashe ingamba zikomeye zo gukumira ibinyoma. Ariko YouTube, rimwe mu mashami ya Google, isubiza ko yabishyizemo ingufu. Ikinyamakuru The Washington Post cyemeza nacyo ko Twitter yafunze konti byibura enye zishobora kuba zifitanye isano n'Ubushinwa cyangwa Irani. naho meta ivuga ko yashinze amatsinda arenga 40 n'abantu 100 gukurikirana amakuru y'ibinyoma n'impuha. Abaturage amamiliyoni bemera impuha n'ibinyoma, bityo bakavuga ko nta kizere bafitiye amatora kuva mu 2020. Mu bushakashatsi ikigo YouGov poll cyakoze cyasanze abantu 13% batemera na gato kwa ya matora ari mu mucyo, naho 19% bavuga ko babyemera gato ya cyane. Ku rundi ruhande, ibitangazamakuru byinshi bisanga abanyapolitiki bahakana ibyavuye mu matora yo mu 2020 bariyamamaje muri aya matora yo kuri uyu wa kabiri ari 100. Benshi muri bo ntibajya bavuga niba bemera ibizayavamo cyangwa se ko bazemera ko batsinzwe mu gihe ariko komisiyo y'itora ibitangaje. Aya matora abaye igihugu cy'Amerika cyaracitsemo ibice bibiri bitandukanye cyane mu myumvire kandi bidashobora kugira aho bihuriza, bikaba impamvu y'impungenge ku mutekano w'abakozi b'amatora n'abaturage. Minisiteri y'umutekano w'imbere mu gihugu na FBI, ikigo cy'igihugu cy'ubugenzacyaha kigengwa na Minisiteri y'ubutabera, bavuga ko kuva mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize kugeza ubu bamaze kubona inshuro zirenze 1000 amakuru ku rugomo rushobora kuba muri iki gihe cy'amatora. Amwe muri aya makuru anyura ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se mu butumwa bwanditse bwa email abatera ubwoba abakozi b'amatora, birimo no kubabwira ko bashobora kwicwa. FBI isobanura ko biri ku rwego rwa 58% muri leta zabayemo ahanini ibirego byo kurwanya ibyavuye mu matora yo mu 2020 nka Arizona, Georgia, Colorado, Michigan, Pennsylvania, Nevada na Wisconsin. Minisiteri y'umutekano w'imbere mu gihugu na FBI bashyizeho umutwe wihariye w'abashinzwe gukumira no gukurikirana ibirebana byose no guteza umutekano muke n'iterabwoba. Uretse ibyo, leta zitandukanye ku giti cyazo nazo zafashe ingamba ko nta muntu ushobora kwegera imashini z'amatora atabifitiye uruhushya n'izo guhangana n'ibitero byo kwikoranabuhanga. Mu biro by'amatora henshi bahaye abakozi imyitozo mu by'umutekano, bashyizeho ibirahuri bitamenwa n'amasasu, bongereye abarinda umutekano. Muri make, inzego z'amatora n'umutekano ziragerageza guhumuriza abaturage ko zihora ziryamye amajanja, ko amatora afite umutekano kandi ko akwiye kwizerwa.
Thomas Kamirindi tugukengurukire tunemera abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ejo aho bukera tuzobakurikiranirana ivyayo matora azobaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mukanya turahanagahindukira, ariko imbere yo kugahana reka ngende ndabibukije muri make ko Leta y'u Rwanda yamirije igikorwa yise icagasomborotso cakoze na Republika Demokarasi ya Kongo. Ivyo vyabaye inyuma yaho indege intambara y'ico gihugu yaje ku butaka bw'u Rwanda ku kibuga c'indege ca Rubavu mu ntara y'uburengero bw'igihugu. Abanyagihugu baba mu micungararo y'ico kibuga babuze ko vyabateye ubwoba, mushobora kongera kubumva kuwezi tataka burungu radio yacu vewa akaburungu com. Kuri iyo nkuru nyene igoma mu ntara ya Kivu ya ruguru, ingendo zo mu kirere zarahagaritswe kuva mu gatondo kejo ku wa Mungu. Hanyuma tukivuga ku vya Kongo, hari abarundi bagwanira muri ADF. ADF akaba ari umuhari urwanya ubutegetsi bwa Uganda. Muri abo barundi bagwaniramwo harimwo abapasoni bavuze ko batwaweho yo kubabeshwa ko agiye mu vya Islam, bashingiye intahe ijwi rya Amerika mushaka kumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu ukom. Muyagezeho ijya nino ku isi naho Ufaransa na Canada vyarungitse muri Tanzania bajejwe amatohoza y'impanuka z'indege kugira ngo batohoze kucateye impanuka y'indege yakorotse kwa Mungu igahitana baba 20 muri Ethiopia. Indi nshuro nshasha ibiganiro hagati ya leta na baserukira intara ya Tigray yatanguye uno munsi kuwa mbere ku murwa mukuru wa Kenya i Nairobi. Hanyuma naho muri Misiri inama igira 27 ku vyihindagurika ry'ibihe irabandanya, tuzobandanya tubabwira ibiko bivugirwamo. Nonga haduce dusozera makuru yacu no mugoroba Nadia Taha nubo bari kumwe muhinga bw'ivyuma bakoze kuri micro mari kumwe na Jowe Diane ni nahaze ibiganiro n'amakuru y'uno mugoroba byari bihagarikiwe na Edir Gwema nawe nyene yakenuye ku izina rya bagenzi bacu bose turi kumwe mu Ruganda rw'Ikirundi n'Ikinyarwanda ku ijuru rya Amerika tubikebanuye tubifuriza ijoro ryiza mu banyu no mu byanyu murara hajya na hatajya na harari umwasa hanje tuzongera ejo mu bindi biganiro bitandukanye by'ijuru rya Amerika mugira ijoro ryiza rero mu banyu no mu byanyu.